ne compte pas.
Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Ubufaransa bwasabye u Rwanda guhagarika imfashanyo buha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta y'u Rwanda yashubije Ubufaransa ko ntawurusha Ubufaransa kumenya inkomoko n'amateka y'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutwe wa FDL urwanya Leta y'u Rwanda urahakana amakuru avugwa n'ubutegetsi bwa Leta y'u Rwanda ko ariyo nyirabayazana n'umutekano muke mu karere.
Leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo itesimbukira kuvuga ko FDL yayo nyirabayazana.
Kwirengoma umuvugizi wa FDL rikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Ndi kumwe na Diane Nini na Hazwe.
Amakuru yacu turahera ku mugabane wa Afrika. Afrika y'Epfo yarayitahukanye ibiziga by'abasirikare babiri bayo baheruka kurwa ku rugamba mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kapiteni Nasima Mukulu Bobe na Caporal Ivraine Tabange Semono bahitanywe n'urusasu rwo mu bwoko bwa mortier igenekerezo rya 14 uku kwezi kwa kabiri. Nta makuru araboneka ku bateye ubwo rusase ku kirindiro cy'abasirikare ba Afrika y'Epfo kiri Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Abategetsi ba Afrika y'Epfo bavuga ko bagikora amatohoza. Urupfu rw'abo basirikare babiri rwavugishije abatari bake muri Afrika y'Epfo. Abatavuga rumwe na Leta y'ico gihugu basanga atanyungu n'imwe Afrika y'Epfo ifise mu kurungika ingabo zayo kugarukana amahoro muri Congo. Umugambwe uzi imbere mu itavuga rumwe na Leta y'Afrika y'Epfo, Alliance Democratique, uvuga ko abasirikare b'ico gihugu atabikoresha n'ubuhinga bafise byo kuja ku rugamba mu bindi bihugu. N'ubwa mbere Afrika y'Epfo iburiye abasirikare muri Congo kuva yatangura kubarungika hari mu kwezi kwa 12 ko mu mwaka uheze. Muri rusangi ikaba yarungitse abasirikare 2,900. Tukiri ku mugabane wa Afrika, Amerika iriko iragerageza kumvikanisha Ethiopia na Somalia. Icegera cy'umunyamabanga wa Leta Amerika ajeje iby'umugabane wa Afrika Mulifi avuga ko mu rugendo yahoramwo mu ihembe rya Afrika yagondoje abategetsi ba Somalia na Ethiopia abasaba gutorera umuti amatati ahuza ibyo bihugu. Madame Modisi yabonaniye n'umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed i Addis Abeba mu nyuma acaherekeza i Mogadishu muri Somalia kubonana na president w'icyo gihugu Hassan Sheikh Mahmoud. Umutegetsi wa Amerika yabwiye amenyeshamakuru aha Washington DC ko Amerika yemereye izo ndongozi ubufasha gutuma bicarana bakayaga Ethiopia na Somalia. Twibutse ko biko bipfa amasezerano Ethiopia iherutse kugira na Somaliland. Ayo masezerano arimo ko Somaliland iha Ethiopia umuhora ushikana mu ibahari mu ntumbero yo koroherwa mu by'ubudandaji na gisirikare. Ubukote bw'uwo muhora uzoburiha n'ibirometero bigera kuri 20 bwomara imyaka 50. Mu gusubiriza mu ndumane Somaliland, Ethiopia nayo ica iyemerera kuyo yishigikira mu mugambi wayo wo kwiyonkora kuri Somalia kikaba igihugu cigenga no kuyiha umutahe muri kompanyi y'indege yegukira Ethiopia. Somalia ifata Somaliland nk'iyayo kandi nta gihugu na kimwe ku isi kirapfa cemeje ko Somaliland ari igihugu cigenga. Kuga Madame Mamoli, umugambi wa Ethiopia wo kuronka uburenganzira ku ibahari nahumvikana ubwirizwa guca mu biganiro ico gihugu cogirana na Somalia. Kuvyuko Somaliland naho yo kwikukira ikaba igihugu atawugihuriye na Somalia, Amerika isanga ari ikibazo kiraba abanyagihugu ba Somalia nabo muri Somaliland. Kubwa Amerika na rundi ruhande na rumwe rukwiye kwivanga mu vyiki kibazo. Ijuri Amerika turabandanya makuru tubafitiye muri kano kanya amashyamwe ya ONU n'amashyamwe akorana nayo asaba Israel gukora ivyibwirijwe mu kubahiriza amategeko mpuzamakungu muri yo harimo ayo gutabarana ayo mashyirahamwe avuga ko ukubahiriza amategeko vyotuma imfashanyo zirimo imiti n'indya zishobora gushikira abanyagihugu bo mu ntara ya Gaza vyorosha imitangazo ayo mashyirahamwe yasore hamwe avuga ko ahangayikishijwe n'intambara ya Hamas na Israel asaba indongozi zisi gukinga ico yita akaga katagira izina gashobora kwaduka iryo tangazo rigira riti ingwara ni nyinshi inzara hirugarije abantu amazi ntayo inyubakwa zarasambuwe ibitaro bisigaye bisa nk'urubuga rw'intambara abana barenga umuriyoni babayeho mwihahamuka abasivile muri Palestina nta ufasha bafise amashyirahamwe yasohoye iryo tangazo harimo ishami rya ONU rijejwe ifungurwa ku isipam irijejwe amagara y'abantu OMS ikigega cha ONU cita habana UNICEF ishami mpuzamakungu CARE n'ayandi mashyirahamwe itangazo ryano mashyirahamwe rije umunsi umwe nyuma yuko Amerika ito yemeza ingingo ya kanama ka ONU kajeje umutekano isaba ko intambara hagati ya Hamas na Israel ihagarara atakirinze gusabwa gataho mu kiringo kiri munsi y'amezi atanu intambara ya Hamas na Israel imaze guhitana abanyapalestina bababa ibihumbi 30 muri Amerika naho umurwi washinga amateka wa Republika bajeje gutohoza kuvyagirije yuko president wa Amerika Joe Biden yoba yarabeshe abanyagihugu kwijanye n'ubudandaji bw'umuryango wiwe ejo kwa gatatu barumvirije mwene wabo na Biden aba Republikane bagiriza Joe Biden kuba yoba yarariye ibiturire no kuba yoba yarakoresheje igihagararo ciwe igihe ari vice president wa Amerika kugira ngo umuryango wiwe ukore ubudandaji bidaciye mu mategeko biciye amasosiyete muri Ukraine no mu Bushinwa ino dossier irimo kandi umuhungu wa Joe Biden mutoyi wa Biden James Biden yabwiye abari kubakora amatohoza kuri Biden ati haize imyaka 50 nkore vy'ubudandaji Joe Biden ntigeze abigiramo uruhara na ruhara na rumwe ayifisemo abademokrate basanga ayo matohoza kuri Joe Biden agamije inyungu za politiki mu gihe yimirije amatora abasisanguzi basigura ko amahigwe yuko hari ico ayo matohoza ashika ko ari make cyane ni mu gihe uwitwa Alexander Smirnov yahoze aha amakuru ibiro vya leta ya Amerika bijejwe amatohoza FBI mu mfunyapfunyo aheruka kwagirwa n'icaha cyo kuba yarabesheye umuhungu wa Joe Biden yitwa Hunter Biden Alexander yoba yaravuze ko we na se bariye ibiturire vy'amamiliyoni 5 y'amadolari umwumwe kugira ngo sosiyete yo muri Ukraine ikorera mu vya gaz nikurikiranwe mu butungane muri nondwi abacamanza baremeje ko Alexander ubwiwe yiyemereye ko amakuru yahaye FBI yayakura mu begereye iperereza ryo mu Burusiya
urakoze Diane Ninina hazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu cyeko rwa internet kuri www.radioactive.com no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kushuro ya mbere kuri uyu wa kabiri ubufaransa bwasabye urwanda guhagarika imfashanyo buha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ubufaransa bwavuze ko buhangayikishijwe n'intambara ibera hafi ya Sake na Goma igira ingaruka ku baturage b'abasivile buvuga ko kuvogera ubusugire bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo bidakwiye kwihanganirwa umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makolo akoresheje urubuga bwe rwa X yashubije ubufaransa agira ati ntawe urusha ufaransa kumenya inkomoko n'amateka y'intambara mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ati iyo impamvu nyamukuru ziteri intambara ziba zarabonewe igisubizo ikibazo nticyakabayeho ayo n'amagambo ya Yolande Makolo umuvugizi wa leta y'u Rwanda ku rubuga rwe rwa X. Umutwe wa FDL kurwanya leta y'u Rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo urahakana amakuru avugwa n'ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda ko ariyo nyirabayazana y'umutekano muke mu karere. FDL rivuga ko akwiye kubaho ibiganiro byaganisha ku mahoro arambye. Inkuru irambuye jimishukrani bakomera.
Ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo kiri mu byari ku isonga mu byaganiriweho mu nama yahuje abakuru b'ibihugu by'akarere ya Addis Abeba mu cyumweru gishize. Ni igihe abakuru b'ibihugu na za leta bari mu nama y'umuryango w'Afurika yunze ubumwe. Abo bategetsi bumvikanishije impungenge bafite ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo uterwa n'imitwe y'inyeshyamba. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko umutwe wa FDL utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe udateye impungenge abanyarwanda gusa ahubwo n'akarere kose muri rusange. Bwana Kagame yahakanye ibivugwa ko we n'igihugu cye batari inkunga umutwe wa M23 ahubwo yakomeje yumvikanisha ko ibibazo by'abanyekongo ari ubuyobozi bwabo bwite kuko budashobora gukemura ibibazo by'abaturage nk'uko bikwiye. Uretse Perezida Paul Kagame, abayobozi batandukanye b'u Rwanda barimo na Alain Mukurarinda umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda basobanuye aho babona umuzi w'ikibazo cya Kongo.
Ntabwo wakwirengagiza ko ari mu mutwe umwe wifuza guhungabanya umutekano mu Rwanda. Ntabwo wakwirengagiza ko warengeje no kubyifuza urabikora. Ntabwo wakwirengagiza yuko mu mwaka ushize guhera mu kwezi kwa mbere kugira mu kwa gatandatu mu Rwanda harashwe ibisasu bigera kuri bitatu. Ntushobora kubyibagirwa. Ntabwo wakwirengagiza ko izo ngabo za FDLR zateye muri 2019 zikaza Musanze zikica abantu.
Ku ruhande rwa Congo, Perezida Antoine Felix Tshisekedi we yemeza ko intandaro y'ibibazo by'umutekano muke mu gihugu cy'ari u Rwanda. Ibi yavuga ko bihera ku bufasha iki gihugu gishinjwa ko gihinye ishyamba za M23 zirwanya leta ya Kinshasa. Izo nyeshyamba kuri ubu zimaze kwigarura uduce twinshi two mu teritwari za Rucuru, Masisi ndetse na Nyiragongo. Ubuyobozi bw'umutwe wa FDLR utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ku ruhande rwawo uvuga ko iby'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda na leta ye babashinja nta shingiro bifite. Bwana Kirengoma n'umuvugizi wa FDLR.
FDLR twongeye kwamagana twivuye inyuma ko urwitwazo rwo gukomeza kuvuga FDLR ko ariyo nyirabayazana y'ibibazo bibera muri kano karere atari byo, ahubwo leta y'u Rwanda iteka iyo bayitegetse gukura ingabo zarwo muri kano karere no gukomeza gufasha M23 aho itagerageje kubahiriza ibyo isabwa, ahubwo ihita isimbukira mu kuvuga ko FDLR ariyo nyirabayazana. Mu by'ukuri tukaba tudashobora kwemeranya n'ibyo u Rwanda ruvuga.
Leta y'u Rwanda yakomeje kugenda igaragaza ko FDLR ari umutwe ugambiriye guhirika ubutegetsi no guhungabanya umutekano w'abanyarwanda, dore ko abenshi mu bagize uyu mutwe ari abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ariko FDLR yo ivuga ko hari ikindi rwanira kitari guhungabanya umutekano w'abanyarwanda. Niko Kirengo masobanura.
FDLR zagiyeho mu rwego rwo kurengera impunzi z'abanyarwanda zakomeje guhigwa bucumu kuva amakambi yasenyuka muri 1994 kugeza magingo aya. Indi nshingano ya kabiri y'ingenzi no gukora ku buryo muri kiriya gihugu cyacu cy'u Rwanda haba impinduka ku miyoborere, abanyarwanda bakisanzura, abanyarwanda bagakora ku buryo bihitiramo abayobozi, abanyarwanda mbese bakabaho rwose mu buryo bureshya nta vangura.
Mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bwa Afurika hari bamwe mu bakuru b'ibihugu basabye ko habaho ibiganiro ku mpande zombi zihanganye bityo amahoro akagaruka mu karere k'ibiyaga bigari by'umugabane. Muri bo harimo Perezida Azali Assoumani wa Comore wari uyoboye umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Uyu yasabye ko habaho ibiganiro hagati ya leta zombi bagashakira umutekano urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida wa Kongo we yakomeje gutsimbarara ku cyemezo cye cyo kutegerana ibiganiro ibyo aribyo byose n'abateza intambara mu gihugu cye. Ubuyobozi bwa FDLR bwo busaba ko Perezida Paul Kagame yakwemera kuganira nabo. Kuri bo ibyo bizaba igisubizo kirambye ku kibazo cy'umutekano muke ugaragara mu karere k'ibiyaga bigari.
Icyo rero twe twifuza n'urwo rubuga niremere ko natwe tugomba kuvugana nawe nk'uko na opposition rwandaise ibyifuza, asigaye twicare ku meza amwe.
Ku rundi ruhande abarwanyi ba M23 bakomeje kumvikanisha ko mu gihe leta ya Kongo itaremera kuganira nabo batazashyira intwaro hasi. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yafatiye ibihano abayobozi batandatu b'imitwe irwanira mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Bimwe muri ibyo bihano harimo kubuzwa gukora ingendo mu bindi bihugu no gufatira imitungo yabo. Fidele Niyongabo.
Abafatiwe ibihano n'umusirikare w'indwazangabo w'ipete ya General wo mu mugwi FDLR ugwanye ubutegetsi bw'u Rwanda Apollinaire Hakizimana barimo kandi abasirikare babiri bakomeye bo mu mugwi ugwanye ubutegetsi muri Uganda Allied Democratic Forces barimo uwitwa Ahmad Mahmoud Hassan abandi numuvugizi w'umugwi M23 ugwanye ubutegetsi bwa Congo wiri ngoma umuyobozi w'umugwi w'abamayimayi CNPSC William Amuri hamwe n'umuyobozi w'umugwi witwaje ibigwanisho twigwaneho Michel Ukunda ibihano abo bantu bafatiwe byashizwe habona mu nama yihutirwa yo gwego rwa onujejwe kubagiza amaro n'umutekano ku isi aho Rwanda gwadomwe ku rutoki ko rufise uruhara mu ruhagarara ruri muri Republika ya Demokrasi ya Congo. Robert Wood ni intumwa ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU. Robert Wood agira ati
Rwanda must end its support to M23. It must also with
Rwanda rugomba guhagarika gufasha umutwa wa M23. Rugomba kuvana igisirikare cyarwo ku butaka bwa Congo, rugomba kandi gukura bidatinze misile zirasa indege zayo muri icyo gihugu. Hari amakuru yizewe yerekana ko u Rwanda rwarashe indege z'igisirikare z'umuryango wa ONU zishinzwe gucungira umutekano zikorera muri Congo zinzwi ku izina rya MONUSCO.
Robert Wood yasabye kandi amakungu gufata ingingo zihutirwa zigenewe guhagarika ingwano muri Congo no kugabanya imishyamirano hagati y'ico gihugu n'u Rwanda. Ivyo bigo byombi biragirizanya uruhara mu guhungabanya umutekano hagati yavyo. Ishyirahamwe ONU ku munsi wa kabiri ryasabye miliyaridi 2 n'imiliyoni 600 y'amadolari agenewe gufasha abanyekongo miliyoni 9 bageramiwe kurusha abandi muri uyu mwaka. Muri rusangi hari abantu miliyoni 25 bakeneye imfashanyo muri Congo.
Urakoze Fidele niyo ngabo mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mu nkambi impunzi ya Kakuma muri Kenya hakomeje kuvugwa ubushyamirane hagati y'impunzi zikomoka mu karere k'ibiyaga bigari n'izahunze ziturutse muri Sudani y'Epfo. Ubwo bushyamirane uyu munsi bwaviriyemo impunzi z'abanyekongo eshatu gutakaza ubuzima. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na John Habimana umunyarwanda wahungiye aho muri iyo nkambi amubaza uko ibintu byifashe.
Intambara dusanzwe twirwana kuko nkatwe tumazemo umwaka n'amezi ntituya dutuzwa ntibaduhaye ibyangombwa byose byerekana ko turi mu nzi ariko gutuzwa byaranze iki gihugu nayo kiri nk'ikitwahise uburenganzira bw'impunzi na gakeya. Aba Basudani cyane cyane babita Banuere, abo b'abadinka ntabwo bagira intambara cyane ariko abitwa Banuere bobo ntabwo bakeneyemo hano umuntu w'umugarara.
Impamvu bavuga batabakeneye ni izihe?
Impamvu batanga ikomeye urabona aha hantu yiturikana hari agace kanini cyane karimo n'ikakuma turimo bo bavuga ko hahoze ari iwabo. Bo baranahungiye baratuzwa bitandukanye n'abagararake bo bubakirwa amazu y'amabuye bakabubakira mbese babubakira ibintu byose bigezweho. Bakabo rero bakabona ko twebwe kuba tuwahungiye dushobora kuzabarusha ubwinshi tukagira imbaraga kandi ngo bo bafite ikigenderwa cyabo bishakira niyo mpamvu badakeneye mu mugarara kamuzino nandi.
Hanyuma se umuntu yakwibaza ni gute umuntu atandukira cyangwa se agafata icyemezo cyo gutera undi ntacyo bapfuye?
Aba bantu bayicambere ugomba kumanza ukamenya n'inyeshyamba bo ururimi bazi ni rumwe gusa rw'iwabo. Ikindi bobo uko bameze nta kintu kimwe bagombye kuba bapfanatwe ariko nk'avuga ko twabasanze wabo intambara zizamukira ku tuntu dutoya kuko bo basanzwe badufiteho umujinya bagahita bica bagakuraho. Urabona bo bafite imbunda hano ni mu ishyamba, ni mu ishyamba ntabwo bagwaye sone neza ko ni mu ishyamba n'abantu batere n'ikiremwa muntu bagiye kugerageza ahantu hadashoboka bareko cyazahashobora ni ishyamba riri cyane izuba n'iki ntabwo ari ahantu ho kubera n'ikiremwa muntu. Rero bobo n'ikintu kigendanye n'amazi hano amazi ahaba amazi azanwa n'imodoka ikamena mu matanka abantu bakavoma. Ubwo rero iyo musudani nawe natonda ntabwo ajya ashyira ku murongo nk'abandi rimwe na rimwe rugasanga twebwe nitubonye amazi tutabona amazi rimwe na rimwe bo bagashaka nayo twavumye twashyize mu nzukura kagasuzugo no kwimvishamo ko bagomba kudusubuka bashaka ko bibona nk'abari wabo nayo bavumye mu nzuka babaza bakayakuramo aho rero niho hagenda hazi intambara zato nato wafata nk'umwana bamubuza kukononera gutya iwabo bagahita bavayo ukabona bisabazi ngaho urashobushene abantu benshi cyane bagapfa
ahara bamaze gupfa kuva ubwo bushyamirane hagati yanyu nabo butangiye
bushyamirane kuva butangiye bahara abantu batawe ibyuma benshi cyane bagaragaye hari n'abatagaragaye n'ubwo bahari undi bamaze gutera icyuma none ahangaha w'umudamu w'umukongomani abagaragaye bamaze gupfa umugabo umwe w'umukongomani we imwe bamaze gutangaza ko amaze gupfa atiriwe bita King Seven ku bitaro bihari bita Maria Mungu uwo wamaze gupfa abandi bose bakomeretse hano dufite ibikomere byinshi cyane icyo bagerageza gukora cyo koze mumaze gukomereka mbirasi zigatwara kwa muganga mukagenda bagapfuka bakaba gira musubira muri subscription nayo ndimurikize kuburyo mu minsi ishize badukoresheje inama abakozi ba UN tuza kuba kubereka umuntu twiboneye afite imbunda directed dore nguyu nawe yiciwe muri iyo nama baratureba baraseka nani wamukozeho uwo niwe waje kuzana akavuyo nimugore washaka gukubita umuntu ngo wamuvugiye mu nama ashatse kumukubita abantu bavuga turamukubita iki none iyo mbunda yawe niba hari umuntu utarayibonye intambara yavuye aho ngaho cyo kuzana umbishe nawe yakubiswemo ubwo akubiswemo abene wabahita bahurura bahita bazinga y'inkambi bahita batemagura abantu batanabaje kwiyo byatangiye
numvise ko mwari mwahunze muhungira ku cicaro cya polisi polisi cyangwa se inzego za leta zo zivuga iki kuri ibyo bibazo murimo aho ngaho mu nkambi ya Kako
ngewe nko ku ruhande rwanjye nubwo nanavugira abandi ariko ndabona polisi yaha ngaha Kenya na kibazo yari ifite gikomeye ikibazo kiri muri UN imikorere ya UN hano Kenya n'ubuyobozi bwa Kenya niho hari ikibazo kuko polisi yo mu bagezeho mu bahungiye barabakaribisha ati muze mu minota mike ya UN kabira hageze ati tubashaka hano basubire muri option
kuri mwebwe murabona amaherezo arayahe
amaherezo sinzi nkamwe wenda mushobora kuba mufite ikintu mwadufasha mukadutabariza isi ikabyumva ikabyumva kuko abenshi tumaze kubona ko iki gihugu twahungiyemo ntabwo cyari cyo guhungirwamo cyane cyane nkanjye nk'umunyarwanda akarengane mfite ahangaha gasumba ko nari mfite mu Rwanda nsanga mbaye ndi mu Rwanda ubu mfite amahoro gusumba yo mfite ahantu arahunze
urakoze cyane turagushimiye kubw'akanyu ha ijwi ry'Amerika
sawa sawa namwe murakoze kandi Imana ibahe umugisha
mukomeje kumva radio yijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Inyarwanda inkambi y'impunzi yanduta icumbikiye impunzi z'abarundi barenga 100,000 muri Tanzania izafungwa mu kwezi kwa 10 uyu mwaka byemejwe n'urwego rushinzwe gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru
biri muri raporo y'ibanga ijwi ry'Amerika rifise kandi yemezwa n'abakozi bishyiramwe mpuzamakungu HCR gita impunzi muri Tanzania ko ariyo bariko barakorera ko kuva uyu mwaka utanguye n'impunzi zarabibwiwe ubuze vuga ko zitekewe n'ubwoba kubera makambi yabo agiye kugagwa uyu mugabo afise umuryango w'abana babiri n'umwe mu mpunzi z'abarundi zirinduta ikambi ya mbere nini y'abarundi iri muri Tanzania
tugomba kwirukanwa ku mugaragaro Tanzania n'ibintu biteye ubwoba inkurikizi ya mbere nuko hari abantu bazova ngaha bagataha iburundi bagashika bicwa dukoma induru n'abantu tubayeho kubera tugowe yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo
mugenzi we bahungiye rimwe mu mwaka w'2015 ubafise imyaka irenga 40 abona ko igihugu cabahaye indaro kiriko kirahonyanga uburenganzira bw'impunzi avuga ko n'imbere yuko ikambi igihugagwa bazoba basanka babohewe amaboko imugongo
amakenga yacu aho afatiye nuko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa nuko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe amavuriro n'amasengero
iyo ngingo ibateye amakenga niheruka gufatwa no mu gwinya butatu uhurikiwemwo n'abaserukira leta y'u Burundi Tanzania n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi HCR byemejwe ko ikambi yanduta irimwo impunzi z'abarundi zirenga 64,000 hamwe n'igice c'ikambi ya Nyarugusu kirimwo abarundi barenga 50,000 zizo bazugawe mu kwezi kw'icumi uyu mwaka umwe mu bakozi ba HCR muri Tanzania yaduhaye iyo raporo yatubwiye ko ari ingingo ntabanduka perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe nyene yarabishimangiye mu mpera z'ukwezi guheze amaze kubwirwa no mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare kw'impunzi z'abarundi n'iz'abanyekongo ziri mu bahungabanya umutekano w'igihugu bakaja no mu migwi igwanya ibihugu bakomokamo perezida Samia Suluhu uko niko yishuye mukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare mu mubonano yaraje kumuhera i Dar es Salaam kumugwa mukuru wa Tanzania
mimi kama mkuu wa nchi nimechukua lile angalizo ulilotupa
Atejewe nk'umukuru w'igihugu ntidushobora kwemera kubihanganira ko baja muri ibyo bikorwa bigayitse bavuye muri Tanzania cyangwa ko baduhungabaniriza umutekano. Nibyo bizadusaba uburyo bwinshi, ariko nka leta tuzoraba ibishoboka byose batahukanwe.
Tutaona nini cha kufanya.
Aya majambo y'umukuru w'igihugu yibutsa iyi mpunzi y'u Burundi amabi yaboneye mu ikambi ya Mutabira igihe yugagwa mu mwaka w'2012. Uwo mugabo w'imyaka hafi 50 afise abantu 8 kubari mu ikambi ya Nyarugusu ni kunshuro ya gatatu ahunga kuva mu mwaka w'1972.
Barashobora kuturasa, barashobora kutwirukana ku nguvu nkuko iki gihugu kimaze kubikora. Katari gake muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera. Twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare, amaraso atarasiseka.
Urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko CBDHFK ruratera kamo leta ya Tanzania kayisaba kudahonyanga uburenganzira bw'impunzi n'amasezerano mpuzamakungu azikingira. Leopoldo Sharangabo atwara ubwo runani kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika yaburiye hase.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyo abahoze ari abasirikare, harahungiyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Mu masezerano y'i Geneve mu 1951 aravuga neza ko atagihugu na kimwe kirekuriwe gusubiza impunzi mu gihugu yaje ivamwo mu gihe umutekano wayo ushobora guhungabana. Turavye rero mu Burundi uyu munsi umutekano wazo ushobora guhungabana.
Mu mwaka uheze komisiyo y'ubumwe bwa Afrika ikijejwe uburenganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu cya Tanzania ikibwira ko agateka k'impunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye, harimwo kuzitahukana ku nguvu, izifungirwa ubusa n'izinyorozwa zikaburirwa irengero. Ubushikiranganji bw'intwaro y'agati mu gihugu mu Burundi bwo bumenyesha ko bwiteguriye kwakira impunzi zose zitahuka. Ni mu gihe yerekana ko abarundi hafi 260 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika.
Anu dusoreje aya makuru mbashimiye kwa mwaduteza matwi yahumbi hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: inshuti y'umwezi iyo hakeye yitura nyirabukwe. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiriho cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye ikiriho cyacu. Mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose
Africa.